Iyi muve ni radio ijwi rya Amerika. Mwirewe nchuti mwese muduteza matwi ni ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Numusi numusi wa gatanu itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'ibihumbi 2019 muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 22 25 31 canke 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu canke kuri radio nshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Ku munsi wa gatanu nkuko bisanzwe tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Kuri uno munsi abigeme batari bake bari munsi y'imyaka 11 mu nkambi z'impunzi z'Abarundi muri Tanzania baragiramiwe n'ibibazo bitari bike harimo kurongorwa bakiri bato canke kutumvikana n'abavyeyi babo kuko abavyeyi babo bavuga ko bafise ingeso zitari nziza harimo nko kwidegemvya cyane n'ibindi. Yamara ikiraje ishinga cyane abarezi ni ikibazo cyo gufatwa ku nguvu bisigaye byibonekeza cyane hagati muri zo nkambi hamwe no hanze yazo bigatuma abo bakobwa batwara inda batifuza. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro cy'uyu munsi. Muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro nkuko bisanzwe. Tubibutse numero yacu ni 1-202-441-3-1. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika. Abigeme batari bake bari munsi y'imyaka 17 mu nkambi z'impunzi z'Abarundi mu gihugu cya Tanzania baragiramiwe n'ibibazo bitari bike harimo kurongorwa bakiri bato cyangwa kutumvikana n'abavyeyi babo kuko bamwe mu bavyeyi bavuga ko abigeme bafise ingeso zitari nziza harimo nko kwidegemvya cyane n'ibindi. Yamara kiraje cyane inshinga abarezi ni ikibazo cyo gufatwa ku nguvu bisigaye byibonekeza cyane hagati muri izo nkambi no hanze yazo bigatuma abakobwa n'abigeme n'abakenyezi batwara inda batifuza. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Twatumiye bamwe mu barezi bo muri izo nkambi cyane cyane no munsi turaganira n'abari Nyarugusu. Twatumiye Madame Nduwimana Leina umwe mu bavyeyi bo mu nkambi ya Nyarugusu. Turi kumwe kandi ku murongo wa telefone na mwarimu Irambona Eliface akaba yigisha ku ishure shingiro muri iyo nkambi ya Nyarugusu. Madame Leina, kaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze
kwitaba ikiganiro cy'uyu munsi. Namwe mushinga ntahe? Ego. Mushinga ntahe Irambona Eliface, ndabaramukije neza.
Amahoro cyane.
Namwe murakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe kuri iki kibazo cy'abigeme n'abakenyezi b'Abarundi kazi cyane cyane mu nkambi z'impunzi z'Abarundi muri Tanzania. Duhereye kuri mwebwe Madame Nduwimana. Tubanze twumve inkuru mugenzi wacu James Joven yaduteguriye kugira ngo twumve neza ikibazo aho gihagaze ku bibazo abakenyezi abigeme kumbure n'abarezi bariko barahura navyo muri iki gihe mu nkambi z'impunzi. Dutega amatwi inkuru.
abana bararongoka bakiri bato bagatwara inda zikabananira kuvyara akaca bayitonona n'izonda
ingorane z'abana bari munsi y'imyaka 17 kurongorwa batarakwiza imyaka hamwe n'izindi zitandukanye mu nkambi ya Nyarugusu cyane cyane ziri kubata ya mashure abajya gusenya bagafatirwa mu ishyamba hamwe n'abana babarezi batitayeho abana babo inderombi ukwidegemvya no kutumvikana n'abavyeyi navyo ni bimwe mu mpamvu zituma abana bari munsi y'imyaka 17 bajya kurongorwa batarakwiza imyaka bamwe mu bana bari munsi y'imyaka 17 bahaye ikiganiro ijya Amerika bemeza yuko gufatwa ku nguvu no kurongorwa batarakwiza imyaka ari kibazo kibahambariye cyane kubera hari na bamwe mu bavyeyi bemera abana babo ko barongorwa kubera gukunda amafaranga
giye ko nabibona mbona yuko ko abana bama batega inda ataragera ngo sanga umwana nakwiza imyaka ikintu gasanga yuko yategwa inda kandi ataragera cyane naho gasanga giye gusenya gasanga bamufashe kandi yari umwana akiri muto ataragera uko ategwa inda asanga nko kitena baramuteye ingwara ya sida gasanga rafashwe na sida cyane nayo gasanga abarononekaye gasanga ragwaye nk'ingwara kanaka
ikindi bemeje yuko hari abavyeyi baturubika cyane abana babo bagashaka yuko nabo bajya gusuma kandi bamenye yuko atabuzi bafite bakora icyo naco ni kibazo gituma bamwe muri abo bana bajya gushaka abagabo kugira baronke amafaranga
ingorane dufise abavyeyi baraduturubika cyane umaze kubona nk'ingorane z'umuvyeyi wawe azimubwira akubwira ivyo birakuraba amaze kukubwira nkuko umuvyeyi muhera ngaho mushwana abantu bakaza kubahanura mugaho umuvyeyi wawe ntavyemere akavuga ati naho wogira gute jewe nituzohuza mama nyene harageze igiharambira ati wewe naho wogira gute nituzohuza ndagenda mu bitaro ntwaye umwana mutoya wiwacu ngiye mu bitaro naraharahaye indwi ikwiyaranza ari igitenge ciwe kica kiratakara yambwiye ati Tanzania igitenge cyanje nituzohumvikana mawo munsi yaramfashe mu nzara nkubita amaze kunkubita naravyihanganiye nta na kimwe namusubije ndamubwiye ati mare kanzoje kukurondera igitenge cawe hanyuma ndakugurira ikindi ndakigusubize ambwira ati naho wogira ntutampa igitenge cyanje nituzokumvikana
umwe mu bavyeyi bahaye ikiganiro cy'i Amerika yavuze yuko kimwe mu bibazo bituma abana benshi barongorwa batarakwiza imyaka nuko mu nkambi hari nderonke bivanye nuko babayeho hamwe n'umwidegemvyo mwinshi uri mu bana
abana humva turi mu kigwati turi mu kigwati mu Burundi bari kugatumba kugatumba ugasanga abo bana nta mwidegemvyo usanga bafise mugabo hano uruja n'uruza rw'abana rutuma aha habiki baragiyeyo hajya habiki baragiyeyo usanga niko guta akaranga je no vuga nti muri rusangi mwikambi kweri usanga indero ari nke bivanye nuko niko tubayeho utusanga indero atari nziza abana baratwara inda zibitwarire abana baraheba ishure bagasanga bagiye kwabigwa hari hababigo bataragera bivanye n'ubuzima bwabo ingene bwifashe
yasabye amashyira hamwe yitaho uburezi bw'abana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kwitaho abo bana gusumba kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka cyibure zihera gose mu nkambi ya Nyarugusu
rero ayo mashyirahamwe akwiye kwitaho gusumba akitaho abana bacu twosaba nk'ikigo cya IRC naco mu gihe abana bafise ibibazo kwirikirana neza bikwiye atari uko natwe dushobora gutangira raporo ugasanga kumbi iyo raporo icikiye mu nzira ntishobore gushika kure nk'ubu dufate akarorero hari abana bifuvye abo bana bifuvye iyo dutanze raporo tuti umwana yagize uko hari n'umwana aheruka gutakara yaragiye burundu n'ukuri bagerageze biteho amaraporo dutanga nabo bayakurereko kugira ngo umwana akwirikiranwe vyiza
mu nkambi y'impunzi Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ijya Amerika
rakoze cyane mugenzi wacu James Jovini yaduteguriye iyo nkuru nkuko muvyumvise rero hari ibazo byinshi bitandukanye abigeme bahura navyo muri iyo nkambi bivuye ku imwe na rimwe ku mico bamwe bavuga ko baba barataye imico abandi bakavuga ko ibibazo nyine bisanzwe by'umutekano canke by'ubukene bituma haba ibibazo mu muryango reka rero nkuko twabivuze tusubire duhugaruke ku batumire bacu turi kumwe na Madame Nduwimana Leina umwe mu bavyeyi mu nkambi ya Nyarugusu twababwiye kandi ko turi kumwe na mwarimu Irambona Elifas ayigisha mu ishure shingiro ryo ngaho mu nkambi ya Nyarugusu nyene Madame Leyina, twobanza tukaganira ku kibazo cyo gufatwa ku nguvu twumvise muri kino gihe cyifashe gute ko dukunze kucumva cyane.
Ikibazo cyo gufatwa ku nguvu ku bakenyezi n'abigeme ico kirakoreka gose gose mu makambi ngaha y'impunzi. Kubera ikibazo cy'inkwica remereye sana, kubera ababyeyi barashobora kugenda gusenya inyuma y'ikambi. Inyuma y'ikambi barahuriyeho n'abantu usanga bitwaje ibigwanisho, ugasanga barafashwe. No mu minsi heza hari abantu bashyika ku munani bafashwe, bamaze kuba bafashwe, bari kubaherekejwe n'abagabo babo kubera inyuma y'inkambi hari habi. Ariko bagerageje kubabaka n'abagabo babo babona, babwira ati amwe nyine nimwe muduhagarikira. Ababyeyi barabatswe, babatswe, ariko baragerageje gushikanwa ku bitaro. Hari n'abandi bashobora kubakwa, ugasanga kubw'isoni zo kubivuga, kumenga baramaramaye, ugasanga baranumiranye nyine, ugasanga banduriyeho ibigwara, ugasanga abandi baratwaye inda batifuza hejuru y'isoni ryo kuvuga, akabona kumenga bivuze iyo wabaye igicibwa. Sana sana nko kubigeme, mwigeme kwari kugira yaturi icyo kintu cyane n'umugore. Hari abantu binanira kuvuga bivanye n'ukuntu bababanye n'umushinga ntahe wiwe, cyangwa ko babanye bari basanzwe bari mu mivurugano. Mu nyuma yagenda nyuma y'inkambi yakorerwa icyo kintu, akimva ati nka kivuga karinda kimenya tuzabaduhejeje. Bamwe baranuma, ariko hari n'abandi bibaho bakabivuga, usanga baragiye barituye ibitaro birabafashije. N'abandi rero usanga banumye kubw'isoni n'ukubura ukuntu bari bivuge mu ngo, kubera ingo bazi z'abarundi zubatswe ku isi.
Ni ukuvuga rero ko icyo kibazo cyibonekeza cyane rwose, kiraba nko buri munsi cyangwa buri ndwi abantu bafatwa ku nguvu, ni nka kangahe kuri mwebwe?
Nta ndwi ishobora guhera atabantu bafashwe ku nguvu, kubera inyuma y'ikambi hayerera abantu usanga bitwaje ibigwanisho. Nibo bafata ku nguvu abantu baba bagiye gusenya, kubera ikibazo cy'inkambi kiraremereye. Kubera redesiri bavuga ati uwo bazofata cigiti, ako bagufata cigiti upfuma gufata wisha umuntu. Rero abantu bahitamo kugenda kurondera inkwi inyuma y'ikambi.
None abo bantu babafata baba barabasuma, izo ngubi ibyo bigwanisho baba bikuye he? Ni abantu nyine baba bari hafi y'inkambi?
Ni abantu bari hafi y'inkambi, nta utandukanya baba baribo, kubera barashobora kuba ari nk'abantu bashika ku ndwi batandatu bose bafite ibigwanisho. Ntawe ubazi ngo wegamiye, ntawe ubazi ngo nabake. Kandi hari n'abo usanga bavuga Igiswahili, n'abo usanga bavuga Ikirundi.
Biragoye kumenya.
Hamwe
none tuhindukiye kuri mwebwe mwarimu, iki kibazo cyo gufatwa ku nguvu abo bigeme, turumvise ko n'abakenyezi bibashikira naho baba baherekejwe n'abagabo babo. Abigeme turumva ko navyo nyene birabashikira cyane, bagiye kugerageza kurondera izo nkwi. Iyo batwaye nk'inda, tuvuge mwarimu, kuri ayo mashure umwigeme atwaye inda aremererwa kugaruka ku ishure cyangwa biba biheze aho ubuzima buhagaze, nta n'ishure yashobora kubandanya?
Nibaza ko ngerageje kwishura icyo kibazo, kandi murakoze kukimbaza cyane. Turumvikana?
Yego, turakumva.
Jewe nkica ndacishuye kabisa, abigene ndabibona ku mwaka uheze niho byakozwe, hanyuma yarasi igisata kijejwe agateka k'abana caragerageje kiregeranya abantu bose bazariye muhira abigeme, ndetse cyarakusanyije n'abantu baba baragiye kurongorwa batewe n'izo ngorane, hanyuma kirabagarukana ku ishuri, kirabegeranya, kirabaha inyigisho z'umwanya muto, hanyuma wabimenye cyane arungurirwa mu yindi shuri kumbure amashuri arabandanya. Ubu turi kuvugana harimo abana bari ku ishuri by'ukuri bake bayabandanya, n'abandi babihebye babonye ko bidakunda abana bazaye babuza babasigira nk'ababyeyi babo bakanka. Cyagasanga nta buryo bafite bwo kuguma bagira ni babasiga muhira, babasigira nk'ubu nk'amata cyangwa n'ibindi baca barabiheba, ariko by'ukuri barabafashije cyane. Twebwe ngaha muri kambi yacu ya Nyarugusi barabafashije, turabishima cyane.
Tugarutse kuri mwebwe Madame Leyina, kuri icyo kibazo nyine kukumbure gikwiye gutorerwa umuti kugira ngo abo bakenyezi yabo bigemereke kuza barafatwa ku nguvu, kubera ubwo gukenera ibintu nk'inkwi bakeneye cyane mu buzima bwa misi yose. Hari ibiriko birakogwa ku rwego rwishyira mu mpuzamakungu HCR rifasha impunzi ngaho onye muri Tanzania, hari ikiriko kirakogwa kugira ngo ibibazo nk'ibi bikemuke, mwoba muzi?
kweli ku ruhande rw'iwanje je ntacyo mbona hirikira kuva kubera na hari abamunzizi mbona bahawe amaimbabuza bahora bapokera ibizuku bandi bahora baronka imbabura za gaze mugani za rose bake babaho naho nyine mu iyi minsi nabona bari babihagaritse nta bizuku bari bakironka naho nyine ugashobora gusanga nko mu virage nk'iyo mbabura ifite nk'abantu babiri gusa urumva ikibazo kweri ntacyo mbona bariko barakemura ntacyo ndabibonako.
Hama tugaruke ku kibazo cyo kurongorwa ku nguvu kubera ubukene bw'imiryango byo bimeze gute muri iki gihe biraba cyane
kweri abana barashobora kurongorwa kubera ubukene bw'imiryango bivanye n'ikintu ubona hari impunzi zari zifite uburenganzira bwo kujya ku mungano bashobora gusanga bariko barishugurisha n'utuntu na duke duke none nk'ubu mungano yarugawe gusohoka inkambi uba wihebye rero benshi barashobora kuba barenga inyuma y'inkambi bakamutwasarana duke duke barashobora kuba baradandagiza ugasanga umwana nk'umwana w'umukobwa ariko arakwaka amavuta ubura umubyeyi ugashobora gusanga urayarose ariko ku buryo ubutura ahantu twugaranywe umwana w'umukobwa wari mu bigero ushobora kubwira mama mpiki nawe uri kuri bwa bushaza gusa nibwo hanze igisho uri kuri byafu gusa nibyo hanze igisho wakibura ucusanga umwana w'umukobwa yagiye mu zindi ngeso ziwiwe kubera uba wakibuze ushobora gusanga rero umwana yadusa akajya kurongorwa ataragera n'ibindi binabituma uri kuraraba n'izi nzu dufise tubamo izi nzu ni nto kuko ushobora gusanga inzu irimo icyumba kimwe na saro ushobora gusanga umuntu ayibamo ni umugore n'umugabo bifitiye bafise abana bamaze guca ubwenge kubera usanga ari ikibazo usanga ari ikibazo ushobora gusanga n'umwana yinjira no mu zindi ngeso n'inzu tubamo zonyine ntizitomoye ntizikwiye
ikibazo gikomeye cyane kuba umubyeyi ari kumwe n'abana bakuze kandi ari inzu ifise icumba kimwe n'ibintu numva bishobora kuba biri mu bibazo navyo nyine bikwiye gutorega umuti. Urakoze cyane. Turaza kugaruka ku murimo w'abatumire ariko kino ni ikiganiro gihe ijambo abanywanyi biradijwe ijya Amerika nabo nyine bafise ibibazo byinshi bari ku mirongo ya telefone batangiye guhamagara reka nabo nyine tubaka ryo hama turabandanye kiyago duhere ku witwa Nicola. Amahoro neza Nicola. Alo Nicola uratwumva?
Ndimo ndabumva.
Amahoro neza duhamagaye uri hehe?
Duhamagaye ndi mu Rwanda.
Nduga ku ijambo.
Akarere na Kakarongi murenge no wagashari.
Nahoze
ndi kumva ikiganiro cyanyu mwacishiyeho cy'abakobwa cyangwa abakenyezi barongorwa bafite imyaka 17 bakiri bato. None nibajije ibibazo byinshi cyane. Ende manatekereza ese abakobwa bangana gutyo baterwa inda zitateganyijwe bafite imyaka 17 nkibaza ese igihugu nta mutekano kiba gifite ese biterwa n'iki?
Ibibazo cyane cyane kenshi biba hagati mu nkambi ari n'ibiterwa n'uko bakenera gusohoka kugira ngo barondere ibintu bifashisha mu buzima bwa minsi yose ugasanga birabaye nibyo abatumire bacu ariko baradusigurira. Yego urakoze cyane gose niko.
Noneho ikindi nakunganiraho. Urabizi yuko nyine kubyara abana benshi ari ikintu kibi cyane. Kuko usanga byatera unemployment ugasanga ubutaka bubaye bukeya aho batura se kandi n'igihugu ugasanga ari gitoya bikaba ari ikibazo. Rero ndumva umwanzuro mwafata nuko mwashyiraho umutekano ukaze kugira ngo mujye murinda n'abo bana mugakangura n'ababyeyi babo kugira ngo nabo babyare bakeya bashoboye kurera.
Urakoze cyane Nicola cyane cyane tuko turavuga ku Barundi bari mu nkambi cyangwa n'abanyarwanda bari mu nkambi z'impunzi muri Tanzania. Urakoze cyane gose. Reka duha karyo Madame Leina yishure kumbure na mwarimu nawe nyine arashaka kugira icyo bivuze ko ikibazo c'abavyeyi cyangwa cy'imiryango ibifise abana benshi cyane coco hari kiriko kirakogwa hari inyigisho ziriko ziratangwa kugira ngo naco nyene ntikibe zimwe mu bibazo bituma ibibazo nk'ibi biba. Madame Leina muratwumva? Ikibazo c'imiryango ibifise abana benshi cyane birumvikana ko kiba ari ikibazo kitoroshe mu gihe haba ari ubukene bwinshi bwibonekeza mu nkambi.
Ibyo biraba
hari inyigisho zoba ziriko ziratangwa muri urwo rwego
kugira abantu babyara abana bake bashoboye kurera.
Ego.
Hello.
Ego.
Inyigisho ziba ziriko ziratanga kugira ababyeyi babyara abana bake bashoboye kurera.
Ego. Ego.
Izo nyigisho ziratanga.
Zitangwa n'ibitaro.
Ku bitaro izo nyigisho ziratangwa. Ariko benshi bashobora gusaba bitinye kubera basanga bimvira indwara zishobora kuba zo kwandukamo ibyo bintu. Benshi babitinye ngo hoba harimo indwara kanaka zishobora kuba zova n'iyo planning baba bariko barinjiramo. Benshi barabitinya. Hari n'abandi nyene bagenda ugasanga bibazaniye ingorane mu buzima. Kandi bimaze kuba bikuzaniye ingorane mu buzima, ushobora gusanga n'uwo mwubakanye ntashobora kwibuka ko ari we yakurungitseyo, ahubwo abona ko umenga wowe umeze kubona wadukise ko ingorane ahitamo kuguheba. Kuri adi mu nkambi abagore usanga bariho batagira abagabo ni benshi, kandi abo usanga baba bakeneye abagabo ni benshi. Wowe umeze kubona wadukise ko iyo ngorane ahita aguheba, umaze kuba aguhebye rero wumva usigarana za ngorane zawe akigira n'abakomeye.
Mwarimu
rero bese bashaka kubishinya mu bwo buryo.
Birumvikana ko bari nk'abakenyezi bo bavyisabira bakaja nko kwa muganga. Mwarimu, kuri kubigeme bobo ku mashure ho bahariho inyigisho zerekeye ibyo kuvyara byo kurondoka bata nubwo baba bataratangura kubaka, hoho hari inyigisho zerekeye nkizo zibigisha ibintu nk'ivyo?
Aya dukuri iyo inyigisho ntabri hari, kandi biba bikwiye ko ziba, ariko ntibiba ibyo biba kunoze gusa biba ku bantu b'abamama baba bagiye gupimisha imbanyi, hanyuma bamaze kujya gupimisha imbanyi bagaca baboneraho kubaha izo nyigisho bashobore kubyara, bashoboye kurira, bashobore kurindira imyaka ibiri kugira bashobore kwibaruka. Ariko nk'uko abivuze madame Rihira ngaho, ntibyoroshe cyane kuko ijya zigenzi cyo bashyiramwo cyangwa se inshinge cyangwa se ibindi birafise amazara yabyo, birafise ingaruka yabyo. rero mu gihe umwe agiye akabona agize ingorane acahimiza uwundi ahubwo ati ntuzoje, ugasanga umudamu abyaye uno mwaka uwundi mwaka ukurikira azaye uwundi. Izo nyigisho rero nta nguvu zifise, nta nguvu zifise na zitakata nguvu zifise kuko nta karusho tubona, kandi ugiye kurabirondoka by'ukuri igisuka mu nkambi birateye akoba cyane rwose. Abana bavuka ku munsi kandi igitigiri kiri hejuru cyane rwose kirateranye n'ubwoba. Byari bikwiye yuko kumbure inguvu bishoboka, hanyuma ugize ingorane bakamufasha. Hariho nk'akarorero nk'umuntu bashobora gutera nk'urushinge rw'amezi atatu, bivanye na maugire n'ingene umubiri we wubatse, ugasanga bamuteye ubw'uwo mwaka rw'amezi atatu mugara agacaromara umwaka. Izo usanga rero umugabo bariko barajyana avuga kuri ko utanze ari uwundi mwana, ntazibuka yuko mwajyanye nk'uko yabivuze, ahubwo azohitamwo amuta aza gutora uwundi. Kazosanga uwundi abatanze ari babiri gute gute, ugasanga rero ni ikibazo kitoroshe.
Murakoze cyane rwose. Reka twakire uwundi munywanyi w'ijwi rya Amerika, Israel ku murongo, uratwumva? Amahoro neza.
Amahoro neza, radio ijwi rya Amerika.
Ego.
Koko nitwa Sabato Israel, ndantu bitinya gatofu mu karere ka Karongi mu murenge wa Mubuga hano mu Rwanda. Nge byambabaje cyane kubona abana bo mu nkambi bake babangavu nk'uko tubita mu Rwanda, abakobwa bahiri munsi y'imyaka 17 usanga babyara cyangwa bagatwara inda mu buryo butateganyijwe mu by'ukuri cyangwa bagafatwa ku ngufu. Ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu kuba batangira kwakira inshingano z'ababyeyi kandi bakiri batoya, ni ibintu bigoranye cyane. Ariyo mpamvu njyewe n'igitumye n'igihatumye mbandikira ni ukugira ngo nsabe iradiyo ni radiyo ijwi rya Amerika yumvikanira hose ku isi neza mpuzamahanga, nsabe imiryango mpuzamahanga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyangwa n'imiryango ishinzwe agateka k'abana kugira ngo abanyumva mu by'ukuri bagerageze kujya bita kuri abo bana, babashake babakore ubuvugizi binjire mu nkambi. Usanga abantu abaturage bo mu nkambi batereranwa b'impunzi batereranwa ukabona badafite uburenganzira bw'abenegihugu, nyamara ibibazo bigiye bikavuka mu nkambi biragenda bikagira n'ingaruka ku benegihugu babo. Abo bana baramutse bandujwe virusi itera SIDA n'ubundi barahindukira bakayanduza abenegihugu babo. Tukaba dusaba kugira ngo nka leta y'ibyo bihugu biba bicumbikiye impunzi bijye byita ku bantu baba muri izo nkambi n'abo bana by'umwihariko, kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kurengerwa kuko ubuzima bw'umuntu bugenda bukagira agaciro ku isi yose, ntabwo ari ubwo kuba ngo ni ubw'umuntu ku giti cye.
Urakoze cyane
rwose. Ndagira ngo bisandikwe ku mutima twa mu Rwanda usanga nk'impamvu cyane kurusha abenegihugu. Ibi bihugu biba bigiye gufasha kuko ubuzima bw'umuntu n'ubuzima bwe cyane kandi n'uwo bagira kumwiriko ku buzima bw'umwana byo bikaba karusho. Turakomeza kugira ngo dusabe abantu rwose bakora ubuvugizi kugira ngo abantu bareke kufata ku ngufu kandi kubyara bakiri bato ngo bakomeze amashuri kuko niwo murage w'abana batoye.
Urakoze cyane gose Israel.
Murakoze ni sabato Israel nyaka tuvukumubuga.
Yego yego. Reka tubandanye twakire n'uwitwa Samuel. Mahoro neza Sami.
Ngiraho mwa.
Ngaho rakomeye.
Kutrashimaze.
Ni byiza. Ikibazo canke cyumviye.
Nari fiki kibazo none impunzi zose ziri ngaho muri Tanzania niko zishashwe cyangwa ishishe haro abo bireba ndiba dabarundi cyangwa abanyarwanda. Ingose niko bameze bose.
Yivuze niko bameze uvuga bakenyeze nabigeme kuri ibibazo bafise.
Oya dufate n'ubu dufate baraho dufate nk'abarundi abanyarwanda bakuramwo barajonjora cyangwa ibibazo byose bishishira bose nyine.
Katubaze abatumire. Urakoze cyane. Madame Leina umwe mu bavyeyi turi kumwe bariko baratuganiriza kubijanye n'ibiriko biraba cyane cyane ku bakenyezi n'abigeme. Iki kibazo ni mu Barundi gusa ko tuzi ko harimo n'abanyarwanda harimo n'abakongomani barantunga muri iyo nkambi nabo nyene birabashikira ibibazo ni bimwe.
Kuvuga ni nko ku nkundi zose ziri muri iki gihugu bose barahura n'ibyo bibazo.
Nukuri yoshure ryanyu mwarimu nabo nyene muri mufise abanyeshuri b'abanyarwanda n'abarundi n'abakongomani canke n'ishure ry'abarundi gusa.
Mu turi ku ishure ryacu riratandukanye hariho uruhande rw'abakongo biga hamwe n'abanyarwanda tukaba dufise n'uruhande rw'abarundi rwiga kw'abarundi gusa. Abakongomani baza kuhiga kubera nta kirundi bashobora kuba bamenya bobo kuko twebwe natwe porogaramu zacu ziri mu Kirundi. Twebwe rero amashuri aratandukanye na y'Abarundi n'ay'Abakongomani.
Murakoze cyane. Madame Regina, ikibazo Israel yavuze cerekeye SIDA. SIDA yoyo kumbure no kuri izo ngeso mbi twumvise mugenzi wacu James Joven yatubwiye ziri mu nkambi z'ingeso mbi kumburezo zo kutagira inyifato nziza bigeme bashobora kuba bafise nk'uko abavyeyi bamwe babivuga. Ikibazo cya SIDA kiribonekeza cyane.
Ikibazo cya SIDA kiribonekeza kubera kwakwera nk'abakobwa bakora ubuhumbu bivanye n'ubukene turimo n'imibereho tubayemo. Rero umwana w'umukobwa amaze kuba arahinduka ku byamahirwe ugasanga agiye mu izo ngeso ujya muntu aba yishyuye amahera ntuzi ngo arakomeye wewe amaze kuba amuhaye amahera yiwe cyangwa ibintu nyine bikoretse uko nyene. SIDA irahari ku bwinshi.
Mu nkambi ko kenshi umuntu aba yiyumvira ko waba ari ahantu nyine harimo abantu hugaye harimo abantu benshi, izo ngeso mbi ziba zivuye ku gukora iki? Hariho tubare, hariho iminsi mikuru igumi bayituma abo bahura bakore ibyo izo ngeso mbi kumbure zo gushurashura zituma bagira banduriza izo ngwara.
Nk'ibintu sibubare byo mu iminsi hari amakambi numva nk'umuhanzi w'umuntu bubare barabubomora mubwa batarabubomora feri ibintu byarakorekera kubyishi ariko bubara bubomora bikiri hasi.
Mwarimu, kubijanye twavuze kubijanye n'inyigisho zimwe zimwe mutanga ku ishuri ryanyu, inyigisho zifasha abo abanyeshuri b'abarundi, harimo muri izo nyigisho mubaha zerekeye imico kama y'igihugu cy'u Burundi baba baronka kugira ngo zifashe kumbure mu nyifato zabo? Hello, mwarimu.
Ariko suko kuvuga ngo hariho ibitabo bigenga imico n'imigenzo ya Kirundi tubigishamo bigeze kuri ntayiriho. Ariko imico wowe uri nk'umurundi cyangwa umurundi kazi ufise umutima ku gihugu cyanyu urayigisha kugira ngo abakobwa ntibatakaranga. Ariko biragoye cyane nk'uko ikora bivuga biragoye cyane kuko n'amahanga menshi yahuye mwamutse mwagenda kuri abanyarwanda abakongomani abarundi abayetiyopiya abakenya benshi tubasanganye. Rero biragoye cyane kugira ngo umwigeme byo kuragumane imico n'akaranga ya Kirundi.
Murakoze cyane. Reka twakire umunywanyi yitwa Abdul. Uratwumva?
Ndawumva neza cyane.
Amahoro duga ku ijambo. Ikibazo canke icyumviye?
bwa Burundi mu Rwanda mu karere ka Rwamagana n'Intara y'Uburasirazuba.
Duzijwe tukumve neza.
Kibazo nashakaga kubaza umutumirwa. Ese abo bana b'abakobwa baba barabashije guhohoterwa, ese ababahohoteye hari ubwo bafatwa bakashyikirizwa ubutabera? Ese imiryango y'abo bana b'abakobwa yo ibivugaho iki, ibitekerezaho iki? Murakoze. Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Abdul. Madame Leina, ikibazo cy'ubutabera, ikibazo cy'ubutungane cyo kirahari mu nkambi? Abana baba bafashwe ku nguvu canke abana baba barongowe bakiri bato bobo bitura abande?
Ego ishaje planize kandi biragerageza gukurikirana abo bana n'imana rwo batarangira barakurikirana mu nkambi, ugasanga uwo muhaba yamurongoye baramufashe, ugasanga no gufungwa arafunze. Ariko urumva n'abashyirika bakafata inyuma y'inkambi n'ubwo bafite inyuma y'inkambi batakurikiranwa nanjye, kuko uwo yamubase wayaheza ibyo aheza we yibandaniriza mu ishyamba ryiwe. Urumva uwo nta kimukurikirana muga ababa bari mu nkambi, ugasanga barongoye bataragera, ugasanga arabasiwe mu nkambi, ishyirika rya plani rirahari rya bikurikirana ku bana. Ariko ku bantu baba mama nabo nyine barimo badakugwa mu nkambi, ariko usanga yarasirikira bikurikirana.
Mwarimu, ho ngaho ku ishure hariho uburyo bwo kumviriza abana babigeme baba bakorewe amabi? Hariho encadrement nk'uko twovuga yerekeye kumbure kumviriza bamwe mu baba bahuye n'ibibazo?
Yego, irahari. By'ukuri iyo umwana yagize ikibazo, ishyirahamwe rya IRC rijejwe igisata cyo kuraba abana bari munsi y'imyaka 18 barakurikirana cyane. Hageze umwana yagize ikibazo baraza bakabumviriza, ndetse n'ubufasha bakaba bahereza, bakabatwara kwa muganga bakabakingira indwara batipfuje, bakabakingira inda batipfuje. Ibyo barabibafasha by'ukuri. Kimwe gusa ikibazo kihari ni uko ataguma ngaho, no agumana isoni kubera byamenyekanye. Ukibibona nawe ukibyumva, umwana muto ahaca hose amutungura urutoki, ujya yarafashwe ku ngubu, ujya yaragiriwe ugasanga nyine ntiyumva neza. Iyo se sawuze umusanga, ugasanga ari umuntu umenga yarahuye n'ibibazo nyine, kandi biba byarahuye nabyo, yama ari mu kabonge kenshi.
Urakoze cyane. Twakire n'uwitwa witwa Gilbert. Mahoro neza Gilbert.
Hello.
Ego Gilbert, uratwumva ikibazo cyangwa icyumviro? Ego Gilbert, turakumva. Duga ku ijambo, turakumva.
Hello.
Ego Gilbert, turi kumwe, turakumva. Baza ikibazo cyangwa icyumviro. Ndakeka Gilbert agize ikibazo ku murongo wa telefone. Radio Ijwi rya Amerika iri kisamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muyumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi. Muri Tanzania ni saa 11 gushika saa 12. Abadutega amatwi mu nkambi z'impunzi z'Abarundi, Abanyarwanda n'Abakongomani nibo turiko turaganira nabo kuri uno munsi, twihweza ibibazo by'abakenyezi n'abigeme bahura navyo. Harimwo ugufatwa ku nguvu bivugwa cyane muri izo nkambi. Reka tumire mate, turagaruka. Turi kumwe n'abatumire bacu, turi kumwe n'umuvyeyi Nduwimana Leina n'umwigisha muri izo nkambi ya Nyarugusu, Irambona Eliface. Katumire mate.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro vyacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576 na kilohertz 17,073. kumusi wagatandatu no kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo hertz 215 188 na kilo hertz 213 633 mu gihe kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilo hertz 215 486 na kilo hertz 17 503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, muriko mutwumvira I Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri isanga, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga, reka tubandanye ku mirongo ya telefone twakire David. David, uratwumva?
Ndagenda kumva.
Amahoro neza.
Amen.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Ya?
Ikibazo cyangwa icyumviro ku kibazo cy'uwo munsi ko tuganira ku bibazo abakenyezi n'abigeme bahura navyo mu nkambi z'impunzi muri Tanzania.
Ego umva ndiko ndaraba ingene mwarishikirije aho nasanga ari ingorane nka rusangi kiretse naho atabarimo mu nkambi natureye mu bundi usanga nyene ibyo bikunda gushikira ugwaruka cyangwa rw'abigeme usanga kenshi kwa rataye byizere byitugire usabona atara kubari bugire cyane gatarisha cyo kuntu bada mu mashuri ugasanga nayo mashuri ugasanga bwa natutsi yakura mwoko nabaheriye amashuri naco mbona bari ko baravya gatahita mu kujya mugo ngesombi cyane izo buhumbo z'usame gatanga bagiye no kurongo kwataranaje.
Urakoze cyane tugaruke kubatumire kumbure duhere kuri mwarimu kuri bibazo bishikira abigeme harimo zimwe nk'izo twumvise mu nkuru zitegwa nabo nyene abigeme nabo nyene zimwe mu ngeso ubona zikuye guhagurukirwa muri iki gihe ni nk'izihe haba ku rwego rw'amashuri cyangwa rw'abavyeyi n'imiryango. Halo mwarimu, muratwumva?
Yego ndabumva.
Yego
rimbuze gutya ni ingeso nyinshi ziba kuri bo kandi ubiraze nawe warahaciye urabatahura bimwe rimwe abigeme n'abantu bikunda bakunda cyane ibintu byo kwisiga ibintu byo kwambara hanyuma tukaba kandi turi ahantu hataborohereza kugira ngo bajye guca ibikebere barime bashobore kuronka amafaranga nka kujya bahora bakora I Burundi abandi mu gisagara ugasanga botora n'ibidandaza bakagenda bakadandaza bakarangwa n'umutima bakaronga amafaranga rero bakisanga umwigeme aciye ajya kubirondera mu bundi buryo bujyanye n'ibyo byo gusurasura nk'umuntu umuhungu amurondeye akamwemerera n'ingo gaharaka igihe atisiki amafaranga ugasanga umwigeme aragiye rero muri icyo gihe kugira ngo umuntu abituze ni nk'uko twosaba by'ukuri amashyirahamwe ya hafere ajejwe impunzi ko yogerageza ikadutabarira urwaruka rwacu kuko rugeze ahatemba cyane.
Bimwe mu byo mubona ego
kandi icyo bohagurukira cyane rwose n'indero y'abana iragoye ku mashure ku mashuri umwigeme yaje agatiba mu nzira cyangwa agaca gusambana mu nzira mu mahana w'umuntu ugasangaje ayacerewe kiragoye ingene umuhana unamukubise akazi kabagaheze nko muri aya mashyirahamwe akurikiranwa na IRC akazi kabagaheze hanyuma kabiri ugize ngo uracya mutima umuvyeyi usanga yakuduhindukirije ugasanga ariko arakubeshera ati burya noneho mwarimu yarondereye ugasanga n'ikibazo rero imbere kigorana cyane gato muri icyo gihe ucukora akazi wikingira ugacumurika nta kundi mwana ukamutunga agaho mu kanya gato bigazibona ahubwo inda ngiyo irakuze utazi nyina ntabyazi mwarimu ntabyazi nyine byagenze rero muri icyo gihe twose ababyeyi ko bitwararika cyane imbere y'abana babo bakaraba bagashyika ku mashuri bakaraba je umwana wanjye aratonda ku masaha cyangwa ntatonda hadi gitegereze ko mbereza amanota akaza akaraba akerekana n'ibisiba ati ndabibiyitse urabizi ingene byagenze oya aho umwana watonda nabi urazi ingene byagenze oya burya muri ubwo buryo bashobora guhagarika bimwe muri ibyo.
Madame Reina, kuri ibyo mwarimu avuze icyo mwakongera ko muvyumva gute?
Ikintu nakongera ko kweri nosaba nk'amashuri kayo bajeje nk'agateka k'abana kwa kweri ikaraba ukuntu yogerageza ko amaya babaye hafi umuntu byankenegwa cy'ukwisiga udusabune tukoga kubera nk'isabune kwereza rimwe mu bintu bisungubana ngaha mu nkambi tugatanga isabune rimwe mu mezi abiri usanga rero umukobwa amaze kuba abuze isabune agiye imyidongeso rero nasaba nk'abantu baba bahagarikiye nk'agateka k'abana sana sana bakabitaho kubera abo bana bobo bagifite n'amaraso ashushe kandi ikindi nacyo umwana kwa kweli n'aha mu nkambi amashyirika arahari agakurikirana abana mugabo hari ibyo usanga bigoye no kugirana no gusobanukirwa ko nk'umwana wowe naho uba ari umwana wabyaye ko gikosa gutera inkono mukubite bijya purani bimenye birakwitwarira birakagutora ugatangira ikirakurikirana ngo umwana uri kuramuhohotera n'abantu benshi usaba usanga batwa abana babo ngo barabahohotera kandi usanga umwana nawe uri kuramuhanura uri kuramuha imbero amaze kuba gutwaye muri iyo purani rero akabona ko umenga umwana uramuhohotera akabona n'umugabo umurondereye umurezi kandi nyina we w'uburi ngaho nkaca nibaza ko nko mu mico y'abarundi burya nta mubyeyi yo kubakwa gukubita umwana atakosa kana akaba yakoze rero n'abana benshi ababyeyi batinya guhana abana bivaye n'isi ya purani atinya nyine umwana ugasanga abaye nk'uko
none ku rwego rw'ababyeyi hari amashyirahamwe mugira hagati yanyu kumbure kuko nk'ubunye turashobora kuba turiho turavuga iki kibazo umwe umwe akakivuga ukwiwe amashyirahamwe ugasanga kumbure nk'uko ubivuze ntabifashe nka nkama hari amashyirahamwe cyangwa ubona byo bari inyishu kuri ibyo bibazo yuko ababyeyi baja hamwe cyane cyane abamama bakaja hamwe bakaganira ibi bibazo bakabishikiriza hamwe mu mugumwe ayo mashyirahamwe araba agateka k'abana bakavuga bati ikibazo gihagaze ahanaha naha mwebwe ku ruhara rwanyu nk'abajejwe aya makambi ni mugikemure gutya biraba cyangwa muba muri ko murabyiyumvira nk'inyishu
izo nk'abazeri.
Alo, madame Leina?
Abe?
Nitwa twa kumvise cyari bicitse gato waruze?
Ibyo abazeyi. Bibaza nk'atwa abazeyi dufise abana tuharerenga mu nkambi. Nk'amwe nk'amashirika, amashira hamwe kanaka atuje makabidusaba ko twaza kugira ubunani hamwe ko mutwogira torera abo bana. Ibyo twobikora. Ariko cyagusanga mu wishirika kanaka we aza kurikirana uwo mwana kandi ugasanga atagiye no gutohoza mu kibano ku buryo biriko biragenda ugasanga ibintu bizanye ingorane
ariko kuri mwebwe nk'ababyeyi ntibyo koroha ari mwebwe mubashikiriye nk'umugwi nk'urunani mukavuga muti twaragiye hamwe turi banaka tubona ibibazo mwo bidufasha mwo gukena kuri n'amashyirahamwe y'abakenyezi ahari babibona gute babibona nko kugumuka canke babyakira bate
ntaje ku ruhande rwanjye nkaho mperereye ibyo ntiturabishyikiriza ntiturabe ingene babyakira nta kirekire nashobora kubivuga.
Urakoze cyane. Reka twakire undi munywanyi w'ijwi rya Amerika Jean Claude Ngoboka mu Rwanda ndakeka niho uri Jean Claude.
Muraho neza.
Amahoro mahoro.
Ni amahoro mbanje kubasuhuza cyane ubwo ni ambasaderi Ngoboka Jean Claude aho ni mu karere ka Ngoma muri Murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mu mudugudu wa Rema ya mbere. Mbanje kubashimira kuri ikiganiro cyiza mwateguye ni ikiganiro cyiza ese kidufasha cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi by'umwihariko abatuye muri Murenge wa Gashanda babasha kugikurikira kikabubaka. Ariyo mpamvu tuba tugikurikiye turenga nk'ijana cyangwa 50 ubwo ni agace kamwe mvuze nk'umudugudu umwe muri rusange bw'igihugu cyose ndakeka ko radiyo rya Amerika ivugira ku 100% bagikurikiye muri aya masaha mu kiganiro muri isanga.
None ga Ngoboka kuri bene wanyu b'abarundi n'abanyarwanda bariko barahura na bimwe muri bibazo cyane cyane abigemeye mu nkambi z'impunzi muri Tanzania wo hanura iki hokogwa iki?
Embo murakoze cyane bityo kibazo ndahera ku nkambi za zerereye muri za mahama muri Kirehe
aho mu Rwanda.
Uko amakuru mfite kandi nizeye nanagezeho ubu abana bahari b'abarundi bari muri izo nkambi ubu ni uko babasize mu ishuri hari abashinzwe kubakurikirana kuko iki gihe muri iki gihugu cy'u Rwanda yaba umwana ndetse n'umubyeyi ni abantu ba tapfa gukorerwa nk'ikintu cyose bashanga kujya mu mirimo ivunanye akeshi na keshi hari amatsinda ababikora none nko mu bana baho imahama nkubwira mu karere duhana imbibi n'aka kangoma abana baho bagiye mu ishuri bose barize irwa bica ku mateleviziyo no ku maradiyo ndetse natwe bwite tukagera n'irisho ryacu y'umuturage tukagerayo tukabibona hari abashinzwe kubakurikirana ubuzima bwabo bwa buri munsi yaba abana batoya kugira ngo ntibabashe kujya mu mirire mibi abo nabo bariga barabakurikirana iyo mirire mibi ntibayijyemo ndetse n'abakuze guhera ku myaka 7-8 nabo bari mu ishuri ndetse n'abaherutse kuhatsindira ibizami rwose gizeta ugasanga bari gukora ibizami bisoza wa gatandatu bagakomeza bakiga aho gusa honyine urugero ndaguha na hano muri Murenge wa Gasanda hari aho abana b'abaturanyi b'Abarundi biga ndetse bigana natwe tukabasha gukomezanya amasomo ukabona ko niyo bageze mu Rwanda n'ubundi igihugu cy'u Rwanda hari itsinda gishyiraho kikakomeza kubakurikirana nibumve ko bari mu buhungiro batagomba kwiga cyangwa batagomba gukomeza kugira uburenganzira bwabo ahubwo uburenganzira bwabo burakomeza ndetse n'amashuri bakayakomeza n'abarwara bwake nk'uko n'ubundi tubita ku banyagihugu bacu abanyarwanda nabo n'ubundi barakomeza bikajyana ntabwo barobanura ngo ni umunyamahanga ahubwo yageze mu Rwanda bamufata nk'aho ari umunyarwanda uje ubasanga ubuzima bwe bugakomeza neza ndetse n'umubyeyi nabo ubuzima bugakomeza neza
urakoze cyane ngoboka amashuri amashuri
rakina bonereho gushimira ubuyobozi bw'umurenge wa Gasanda wiringiye Finiasi
Jean ngoboka turiko turaganira kuri iki kibazo ndumva byiza boterera cyane ku barundi n'abanyarwanda bari mu nkambi y'impunzi muri Tanzania nibyo turiko turaganira cyane kucokogwa ku bibazo abigeme bari ko barahura navyo n'abakenyezi
murakoze cyane ubwo impamvu nayo mbivuze no kugira ngo nako nagomba kukamushimira uburyo abana bo muri uyu murenge wa Gasanda yabafashije cyane mu kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza mu mirire mibi ndetse n'amashuri ubu abana barenga 200 bari mu mashuri ndetse n'imyuga ku bufatanye n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gasanda noneho reka wenda mvuge ku gihugu cya Tanzania nubwo nashobora kuba ndiyo wenda naho haba hariyo nk'inkambi zirimo abana wenda babayeho nabi cyangwa batabayeho nabi ariko uko byiza ndikumva baba babayeho neza nk'uko ubuzima bwabo bwagenda bari mu gihugu cyabo cyangwa batakirimo byabafasha cyane nk'abaturanyi bacu kuko urubanda nimba igihugu kiri muri East African Community twese tubafiteho uruhare nk'abavandimwe ntabwo bivuze ko twabura kugomeza tubatekerezaho ubuzima bwabo barimo ubu nuvuga ngo ndashimira cyane ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse na leta y'igihugu cy'u Rwanda
urakoze cyane ngoboka ndumva ko turagushimiye cyane ku ntererano yawe urakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone n'abandi bafite ibyumviro n'ibibazo Martin uraho neza allo Martin ndakeka nawe nyine ga telefone kamugoye tugaruke ku batumire bacu mwarimu igitigiri cy'abana Jean Claude Ngoboka yaravuze kujyanye no kwiga birakenewe cyane birafasha mu ndero z'abana igitigiri cy'abana batiga abigeme batiga coco cifashe gute mubona kimeze gite allo mwarimu Elifas muratwumva
igitigiri cy'abana batiga sigice sigito gushikubo kandi ku myaka igendera nkira gitera ciyongera mu myaka iheze cyari gike cyane ariko ubu gitera ciyongera impamvu nazo ziriho nizazindi uko imyaka igendera hera niko n'imico yari igenda ihindagurika ugasanga ngo afise akajipo kamwe nagenda ku ishure yicarana n'abandi baronka bafise amafaranga baguma bahindagurira impuzu ibyo ugasanga biramubanye impamvu yo kutaguma ajya ku ishure igira kabiri amashuri y'ubwa mbere tugifite ngaha yarafite ingufu cyane barabona yuko umenga hariho kazoza imbere mugu no munsi ku ishure abana bariko barahabona yuko umenga nta kimazi kihari cyane ibyo nibyo biriko biragaragara mu ino minsi ugasanga umwana ananiwe mu mwaka w'umunani agombye kubihebana kare naho nzoje imbere afite mu mwaka w'icyenda naho nzoje imbere
no kuvuga ifondamentale yaje ishuri shingiro yaraciye intege abana cyane yaraciye intege abana cyane gose abana nta muvudu kabagitse wo kwiga rero ugashatanga bari shira cyane ku bintu byo kwigumira muhira ugasanga n'ibintu by'ubuhumbu bicabigwirirana cyane gose kandi ntaho basize no kuvuga amashuri ahereye ngaha mu kandi birake cyane bagenda kwiga hanze mu makambi nani mu mashuri ya Tanzania make cyane rero ugasanga hari umwana yisungura imbere yiwe abonye wahigeze yicaye ngaho gusa atandi yabandarije ingufu ziramuherana cyane gose wibuke cyane kera tubona bakuru bacu baheza bagaca baronka ubuzi bari cukira cyane kwiga mu rwego rw'uko no munsi urabona ingufu nini cyane gose.
Urakoze cyane madame Leina, nkuko abo bana ni ikibazo gikomeye cyane iyo babandanyije ibitigiri bibandanyije byiyongera ku bataja ku ishuri ubona ho kugwa ikihoho hari utuntu bokora kutwumva ko n'amasoko yugawe baca baguma muhira baguma bayerera bica bigenda gute
abana nyine usanga baguma biyerereza usanga nta kintu na kimwe kiba kihari bashobora kwishigurisha nacyo umwana amaze kubona niwe kujya ku ishuri usanga ari kiyerere kuko nturi bumuhereze hari ababyeyi bigikunda ko dusohoka inkambi wabona umwana akunaniye kujya ku ishuri basi ukabura ugatora na mwanzi ko mugiye kimwana ndicara kuri mwanza mu isoko mugubu kuburyo nyine inkambi yicaye ngaho nyine umengira ugaranwa yugaranwa atawuri bucari ko ngende umwana nyine ataguma ari kiyerera cyo ngaho nyine ari wo kuyerera.
Murakoze cyane Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda reka twongere tumire mate. Murakoze cyane.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Radijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko ijwi rya Amerika isamiranira ku mirongo migufi ya shortwave mu Burundi. Tubibutse ni metero 19 canke 22, 25 canke 31 na 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM. Imirongo ya FM ni 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Site yacu internet ni wezitatu@ radio yacu voa@.com. Aho urashobora kuronka y'amakuru, ibiganiro, amavideo, inkuru nyinshi kuri iyo site yacu internet. Tubandanye mu kiganiro muri isanga tuko turiheza ibibazo biri mu nkambi z'abarundi n'abanyarwanda muri Tanzania. Hahoho abigeme cyane cyane bahura n'ibibazo bitari bike, harimo gutakaranga, harimo gufatwa ku nguvu, harimo ukuba ubukene bubatuma baja mu ngeso zitandukanye zitari nziza. Turi kumwe rero n'abatumire babiri, twatumiye Nduwimana Leina, numwe mu bavyeyi muri iyo nkambi ya Nyarugusu aho muri Tanzania. Turi kumwe kandi turaganira na Irambona Elifase, ni mwarimu ku ishure shingiro ryo mu nkambi ya Nyarugusu. Abanyonyi biradijwe ya Amerika nabo nyene barabandanya bahamagara bashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Turafise uwitwa muri aka kanya Frank Maronez. Frank, urahura komera twumva?
Yego ndawumva. Kuri ya Amerika.
Mahoro.
Ye mahoro neza.
Nduhamagaye
bihe. Ndi Bujumbura. Mhm. Nashaka ku kirishamba djije umutumire ni nde?
Umutumire ni mwarimu Irambona Elifase mu nkambi ya Nyarugusu canke madame Nduwimana Leina umuvyeyi muri iyo nkambi nyine.
Yego nashaka ndababaze ko ari nk'ababyeyi muri iyo nkambi burya abana benshi bagenda bava mu ngorane bibanye no kutamenya.
Mhm.
Alo?
Yego, turakumva.
abantu baba mu nkambi z'impunzi barashoboye kuronka nta kajyo ko kwiga bakaba batemba ku mashuri kuko byinshi mu ishuri bujyahe abana b'abakobwa kenshi iyo bataba mu mashuri baraca ubwenge bakamenya haje ibintu ingene bobyifatamo n'ingene bobirwanya kandi n'umuntu ariyo aje kubahenda baramenya ingene bihendura bagashyiramo ubwenge bivanye n'uko baba bari ku mashuri bo bari akarirwa mu gutwara inda abantu bari muhira cyangwa abantu bari ku mashuri
turashobora kubaza muganga ukarirwa cyane kurusha ubundi ariko ndumva bimwe muri byo mwarimu yari yabishikirije n'umubyeyi ariko tugomba kongera bagashikiriza murakoze cyane Frank mwarimu ikibazo cya Frank abari ku ishuri bararonka inyigisho zibafasha kudatwara inda cyane cyangwa abakarirwa nibande kuri mwebwe ku gutwara inda zishusha
ego murakoze cyane kwa icyo kibazo ni cyiza nagomba kugira ko abari ku ishuri nibo bakarirwa cyane gose bakari ku ishuri nibo bakarirwa cyane burya abari muhira bobo ntibaboneka mu ijambo rimwe niba bamaze kujya ku ishuri menga bagiye ku isoko ari yoga kisiga neza kaboneka rero abari ku ishuri nibo bakarirwa cyane hanyuma ikibazo cy'uko bawe baronka inyigisho inyigisho ntazo ahubwo yatuma mbaza ati bararonka uburyo abantu bafite akageso cyangwa n'ubukene bubafata hanyuma bikagenda gute ni ijambo rimwe abantu abana bari kubaragira ingorane biva ku bukene n'ubukene butuzingurije ni ahantu dutuye niyo mpamvu indero y'abana ititutse cyane natakaye cyane rwose ntabwo ari ingeso zabo ariko nuko babayeho nibyo bibatuma kugira ngo bashobore guhura n'iyo ngaruka mbi yo kuba hano hantu
mwari mukuru icyo kibazo nyene none abavyeyi imiryango irabona ubwo bukene ni bwinshi cyane gose ibintu bizobandanya gushika ryari hariho byo bari bimwe bituma biyandikisha kugira ngo batahe mu gihugu c'amavukiro ubwo bukene ko twumva bubandanya ivyo kujya biragabanurwa abari mu nkambi abavyeyi biraboneka ko kumbura bariko barasubira mu gihugu kubera ubwo bukene mubibona gute
nico cyose kirimo mu mpamvu zituma bariko baragenda kuko yigeze kugica ko kuri reyi nangaha aragica kati nk'inzu tubayemo n'inzu nto cyane ni inzu y'icyumba na saro rero ufite abana batatu b'abigeme bafite imyaka cumi n'itanu biragoye ukuntu umubyeyi binjira mu cyumba hanyuma abana nabo bakajyama muri saro ubukene bw'amaradiyo ntabwo hari basi bw'umuguzi radiyo ugasanga ahubwo abana batoye za ngeso bumva n'ingene bari muhira ubwo batisanzura ngo bamwe baje hariya abandi baje hariya ugasanga ari umubyeyi araraba ati ubu buzima buragoye kuba abanzi batera bakura ni ikibazo abana nzo batine bose bazonzarira ko bitwarire bose borangire nte bunguke niyandikije ngende rero ubu buzima bubandanije kuno benshi bazogenda by'ukuri kuko ahantu tubaye aho kurerera mu ijambo rimwe intandero ikwiye ntambere kuyihari
urakoze cyane kumbure reka dusome imwe mu nzandiko tubona kuri Facebook yacu abanywanyi bego baraduhamagara ariko baranashya n'ibyumviro byabo kuri Facebook yacu adresse ni VOA radio yacu uwitwa Alexi Manirakiza avuga ati jewe mbona botaha mu gihugu cyabo natwe niyo twari hiyo Tanzania n'ubuzima bw'umukimbizi twaratashe ubu turi amahoro kweri kandi twaza badutera ubwoba ko tuzoshika batwica ariko nta numwe nta wuturiye n'urwara uyo ni Alexi Manirakiza akumbura reka hamagarira bene wabo bahora babana mu nkambi gutahuka nkuko mubivuze hariho ababona yuko ugutaha ariyo nyishi yonyine bafise tuko turasozera rero kino kiganiro cacu akajambo kanyuma amasegonda make kumbure duhe ijambo madame Nduwimana Leina umuvyeyi mu nkambi ya Nyarugusu mu masegonda make
yewe nagomba kuvuga ko cyo kintu ngiye kugira tuma zibunguka kwa kuri guhinduka uraraba naho bayi kubona menga n'icyo kimwe ntacyo wahunze kukura kuraraba nk'ingo nyinshi zavuye mu Burundi batse umugore n'umugabo umwubatse ariko bivanye n'ingorane usanga bamwe bariko barahura nazo ugasanga umugore ahuyigiye adatwiyo yashika mu rugo ugasanga umugabo ni wo kumurya akagura ahitamo kumutagaho agaca yihungukira ati nzora bizoshikira umwana ngaha yagutwarira kwinda uri umukenyezi umugabo ati ngaha aya bakuru b'imiryango n'abagore usanga
ngo nico gituma mu ndero ngo umengira goya kuri abagira ku mujyanga bagore kasa induru wabundi ndo zikuremere yebeshe bahitamo kwihungukira nyina kavuga ati nubundi aco nahunze namba naje gutambura kuri abantu bahunguka
murakoze cyane gose murakoze cyane gose batumire bacu madame Nduwimana Reina na mwarimu Irambona Elifase bo mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania ndashimira mu mwese mwaduteza amatwi n'abaterere ibibazo n'ivyumviro Mutagoma Jeffrey yari mu buhinga bw'ivyuma yamfashije ndabashimiye mwe mwese rero mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mugire weekend nziza mubandanye kumvireza radio mukunda ijwi rya Amerika
abakomeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira iwa